imwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kane itariki zine z'ukwezi kwa cumi mwaka w'2018. Muri studio i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ikaze mwese mu biganiro byo kuri ino saha.
Hari amategeko menshi yishwe mu guteza iyi mitungo, ntabwo ari nzi neza niba ari imitungo yari isigaye, ntabwo twamenyeshejwe. Ubundi naherutse bashyiraho amatangazo ku maradiyo no mu binyamakuru kugira ngo nyiri imitungo amenyeshwe, ariko ibyo byose ntabwo byakozwe.
Uyu ni Anne Rwigara avuga kuri cyamunara ku yandi matungo yose y'ihinguriro ry'itabi ya nyakwigendera Asinapfor Rwigara. Iyo nkuru hamwe niyerekeye umuhuza w'amatasi y'Abarundi yatumye ko igice cya gatanu cy'ibiganiro bihuza Abarundi n'izindi nkuru zivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye tubahaye ikaze. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Amahoro Aloise.
Amahoro Oriane. Turahera kuri Congo. Inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano ku isi igiye kugira urugendo muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo muri indwi. Urugendo ruje imbere y'amatora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kw'icumi na kabiri kuza, kandi mu gihe icuka hagati ya leta ya Congo na ONU kitifashe neza, kandi mu gihe havugwa ko ayo matora ashobora kubamwo imidugararo n'ubwicanyi. ONU yifuza amatora aba mu mwidegembyo atahengamiye kandi aba mu mahoro. Ibyo byashikirijwe ejo kuwa gatatu na ambasaderi w'Ubudagi muri ONU, kandi akazoba ari muri izo ntumwa za ONU. Urwo rugendo rutekanywa gutangura kuri uyu wa kane rukazorangira ku munsi wa mbere, kandi bakazoguma ku murwa mukuru Kinshasa. Izo ntumwa z'inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano zifuza kubonana na Perezida Joseph Kabila, umushikiranganji we wa mbere, umurwi ujejwe gutegura amatora hamwe n'aberwa n'ibibera muri ico gihugu ca Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. Muri Afrika kandi umutegetsi wo muri Sudani y'ubumanuko atangaza ko leta yiwe itemera ishingwa rya sentare nshasha ijejwe kuzokurikirana ivyaha vyo mu ntambara vyoba vyarabaye muri ico gihugu. Mu kwezi guheze niho ubushikiranganji bwa Leta Zunze za Amerika bujejwe imigenderanire n'ayandi makungu bwasavye bwivuye inyuma ko leta ya Perezida Salva Kiir ishinga iyo sentare nshasha yokorana n'izihasanzwe mu guhana abantu bakora mabi, harimo n'ubwicanyi bwakorewe abanyagihugu bakwitwe intahe mu gahanga. Umushikiranganji wa Sudani y'ubumanuko ajejwe kumenyesha makuru Michael Makuey yabwiye abamenyeshamakuru muri indwi kw'iyo sentare yoba ari igikoresho cy'ibihugu nka Amerika, Ubwongereza na Norvege byifuza gukuraho ubutegetsi buri muri ico gihugu. Igihugu cya Afrika y'Epfo cyatangaje ko kizotangura gukoresha igiswahili nk'urundi rurimi gukoreshwa mu mashuri kuva mwaka w'2020. Iryo tangazo ryakiriwe neza na benshi bifuza urwo rurimi rw'igiswahili ko rwokoreshwa no ku mugabane wa Afrika wose. Igiswahili ni ururimi rukoreshwa n'abantu barenga imiliyoni ijana mu gice cya Afrika y'ubuseruko no hagati, rukaba rugiye gukoreshwa mu nyigisho mu mashuri muri Afrika y'Epfo, kandi ikaba intambuko ya mbere izogana no koruba ururimi rushira hamwe abanyafrika bose mu bwiyunge bwabo. Umuntu yitwaje ibirwanisho ejo kuwa gatatu yaragerageje kwinjira mu rugo rwa Fethullah Gulen, n'umunyedini w'umunyaturukiya yahungiye aha muri Leta Zunze za Amerika, ariko uwo mugizi wa nabi yaciye asubizwa inyuma n'abajejwe kumucungerera umutekano. Igipolisi cyo muri leta ya Pennsylvania asanzwe abamwo cyashikirije ko cyagerageje kurondera uwo muntu aho yahungiye mu micungararo, ariko nticamubona kandi ngo baracyamurondera. Ku ruhande rwa Fethullah Gulen bavuga ko bibaza ko leta ya Turukiya ariyo iri nyuma y'ukugerageza kumugandagura. Ngo menya ko Gulen yigeze kuba akorana n'ubutegetsi bwa Turukiya, ariko yahungiye muri Amerika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda n'icyenda leta imwagirije gushaka gucanishamwo abanyagihugu n'idini. Leta ya Turukiya yagiriza kandi Fethullah Gulen kuba ari we yari nyuma y'ukugomba gutembagaza ubutegetsi muri 2016 kandi ko Turukiya casabye Amerika kumwohereza mu gihugu gucirwayo urubanza, ariko Amerika yaravyanse. Hano muri Amerika kandi abantu abapolisi batanu bo muri leta ya Carolina y'ubumanuko bararashwe ejo kuwa gatatu muri county ya Florence kandi ukekwa gukora iryo bara yarafashwe. Ibyo bikaba bishirizwa n'abategetsi muri ako gace. Amakuru yashikirijwe mu bimenyeshamakuru yavuze ko igipolisi cemeza ayo makuru. Amakuru yuko abo bantu abo bapolisi bamerewe ntarashigwa ahabona gushika. Leta z'ubumwe za Amerika ejo kwa gatatu zaratabuye amasezerano y'ubucuti zagiranye na Iran mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itanu na gatanu mu kwishura ku ngingo yafashwe na sentare mpuzamakungu y'ubutungane isaba Amerika gukuraho bimwe mu bihano byafatiwe Iran. Iran yitwariye Amerika imbere yo sentare ivuga ko ibihano byafashwe na Leta z'ubumwe za Amerika biciye kubiri n'amasezerano y'ubucuti ibyo bihugu byasinyiraniye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itanu na gatanu. Umushikiranganji w'imigenderanire wa Amerika n'ayandi makungu Mike Pompeo avuga ko kahise ka Iran mu bikorwa by'iterabwoba, ibikorwa byo guhingura ibigwanisho bya nikleyere hamwe n'ububeshi bw'abategetsi bituma ibirego bya Iran biteshwa agaciro. Amerika yongeye gusubizaho ibihano byari byakuwe kuri Iran inyuma y'aho Perezida Trump akuye Amerika mu bihugu byasinye ayo masezerano.
Urakoze Louise ku makuru avugwa hirya no hino ku isi udushikirije. Ubu nawo ni umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Tuyahere mu Rwanda. Ikigo cy'igihugu cy'amatagisi n'amakori mu Rwanda mu gitondo cejo ku munsi wa gatatu cyazindutse kigirisha camunara ku yandi matungo yose y'ihinguriro gitabi rya nyakwigendera Asinapol Rwigara. Iyo camunara yabereye imasoro mu kibanza cyahariwe amahinguriro mu Rwanda i Kigali. Inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Amakuru yitezwa mu cyamunara imitungo y'uruganda rwa nyakwigendera Sinapol Rwigara rw'i Amerika yatangiye kuyumva hihiswa kuva ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri. Icyakora byakunze gusa n'ibitero urujijo ku cyari butezwe mu cyamunara nyirizina ndetse naho cyamunara yagombaga kubera. Uwamahoro Anne Rwigara ukuriye ibikorwa by'ubucuruzi byo kwa Rwigara mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tumubajije iby'aya makuru yatubwiye ko yumvise bivugwa ariko agashimangira ko byanze bikunze cyamunara inabaye abera hazwi nka Rwandex igikondo mu mujyi wa Kigali uruganda rw'itabi rwa Rwigara rwahoze rukorera ari naho cyamunara zabanje zaberaga. Byabaye ngombwa ko mu masaha ya saa mbiri n'igice z'igitondo kuri uyu wa gatatu nubwo tutari dufite amakuru ahagije twerekeza ahubatse uruganda rw'itabi. Imbere y'imiryango y'uruganda yari ifunze twasanze hicaye abaturage bageraga muri batatu nabo bisa naho bibereye mu byabo. Ahagana mu masaha y'umwe mu bakozi b'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro yabwijwe irya Amerika ko cyamunara yagombaga kubera mu cyanya cy'ingandi masoro mu karere ka Gasabo. Tugeze mu cyanya cy'inganda hari ku isaha ya saa yine n'iminota mirongo itatu n'irindwi twegereye abakozi batandukanye b'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro batubwira ko cyamunara yari imaze umwanya irangiye. Ni cyamunara yiswe Fonds de Commerce ya Premier Tobacco Company Limited. Umuyobozi mukuru w'ishami rya Rwanda Revenue Authority imasoro ari mu mpuzankano n'impeta by'igipolisi atwakira mu biro bye nyuma yo kumubwira ikitugenza cyo gushaka amakuru kuri iyi cyamunara yatubwiye ko hari abari mu mwanya wo kugira icyo batangaza kuri iyi cyamunara kuko ngo aribo bari bafite amakuru ahagije. Yashimangiye ko cyamunara yabaye kandi yarangiye mwituze. Nitwahagarariye aho twakomereje icyicukiro ku biro by'urugaga rw'abahesha b'inkiko b'umwuga tugambiriye kubona Maître Vedaste Habimana waruhagarariye yo cyamunara kuko atitabaga telefone. Uyamenyerewe muri za cyamunara cyane zirimo amafaranga atubutse. Ku rugaga batubwiye ko Maître Habimana yagiye kurangiza izindi manza mu ntara y'Iburasirazuba icyakora baturangira ahandi afite ibiraho muri icyicukiro nyine. Tuhageze umwe mu bahesha b'inkiko watwemereye ko yahoze akorana na Maître Habimana yavuze ko yari mu yindi cyamunara i Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge. Ayo makuru yose twayahabwaga nta ntera y'isaha iciyemo. Twakomereje ku biro by'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority kimihurura maze abashinzwe kwakira imisoro batwemerera ko cyamunara ya Fonds de Commerce ya PTC yabayeho mu gitondo koko. gusa bavuze ko akazi kabo ari ugushyira mu bikorwa iby'amategeko ateganya kw'ibyo kugira icyo bavuga ku makuru akubiye ku byabaye bitari mu nshingano zabo. Maître Vedaste Habimana umuhesha w'inkiko w'umwuga wa Rwanda Revenue Authority bavugaga ko ariwe biri mu makokoye kuba yagira icyo atangaza uretse no kuba atitaba agatelefone ye ngendanwa yaba n'ubutumwa bugufi twamwoherereje kuri telefone ye ntiyabusubije. Kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru ntitwari twakabashije kumenya agaciro k'amafaranga yavuye muri iyi cyamunara ndetse n'uwayitsindiye kuko n'abanyiri ubwite bakomeje kudutsembera ko nta makuru babifiteho. Hari itangazo ryari rimaritse ku kagari ka Masoro bigaragara ko ryashyizweho umukono ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka na Maître Vedaste Habimana umuhesha w'inkiko w'umwuga rigira riti abisambwira na Rwanda Revenue Authority amaze kubona ibyemezo bigena umusoro byahawe Premier Tobacco Company Limited hagamijwe kwishyura ibirarane by'imisoro. Umuhesha w'inkiko kongugaramenyesha abantu bose ko kuva kuwa gatatu tariki 3 z'ukwezi kwa 10 2018 hazagurishwa mu cyamunara Fonde Commerce ya Premier Tobacco Company Limited. Cyamunara kazabera mu cyanya cy'ingandi Masoro ahakorera ishami rya Rwanda Revenue Authority. Ijwi rya Amerika yashatse ibisobanuro ku kugurisha mu cyamunara Fonde Commerce y'ikintu runaka. Abanyamategeko babiri batifuje kumvikana kuri radio umwe yagize ati iyo bavuga Fonde Commerce haba harimo n'izina rya societe, haba harimo n'iby'icuruza, ni ukuvuga ngo nibigize business y'umuntu byose. Yatanze urugero kuri imwe muri za hoteli za hano mu Rwanda ati ni ukuvuga ngo babagurishije bakavuga ngo turagurisha wenda tuvuge Noblesse hoteli byonyine Noblesse izina ryayo ni ry'ubucuruzi ibikorwa ikora umutungo ifite niyo Fonde Commerce. Ukurikije uko wa mbere yabisobanuye biratomora ku ruganda rw'itabirwa rwigara n'ibirwerekeye byose bitakiri mu mbaho ya banyirabyo. Uwa kabiri we yongeyeho ko iyo habaye Fonde Commerce abantu bose bafite umwenda na nyiri ibikorwa byatejwe mu cyamunara hatirengagijwe n'abakozi yakoreshaga abaye atarabishyura ngo bose babagomba kwishyurwa ku mafaranga yavuye muri iyo cyamunara. Iyi cyamunara ije ikurikira izindi ebyiri zabanje kuri stoke y'itabi n'imashini zarikoraga byahagaze asagaho gato miliyari ebyiri z'amafaranga. Rwanda Revenue Authority yishyuza uruganda rw'itabi rwa rwigara kabakaba miliyari 6 z'amafaranga imisoro ivuga ko batishyuye. Ni imisoro batigeze bemera kuko na n'ubu rurageretse mu nkiko ku mpande zombi. Bagira ubusanzwe rya Amerika i Kigali.
Tukivuga kuri iyo cyamunara y'amatungo y'ihinguriro ry'itabi Premier Tobacco Company y'umuryango wa nyakwigendera Sinapolo Rwigara, mugenzi wa Chetienne Karekezi yabajije uhagarariye iryo hinguriro imbere y'amategeko umukobwa wa nyakwigendera Anne Rwigara atangura asobanura uko yakiriye icyamunara yakozwe ku munsi wa gatatu.
Ntabwo cyamunara uyu munsi twashoboye kuyikurikira bitewe n'uko tutamenyeshejwe n'umuhesha w'inkiko nk'uko byakagombye kugenda nk'uko amategeko abitegeka. Kuri ubwo rero ntabwo twashoboye kumenya icyavuyemo, ntabwo twashoboye kumenya neza icyagurishwaga icyo ari cyo. Icyo nashoboye kumva ni uko ngo byari Fonds de Commerce. Fonds de Commerce rero ubwo ikiri muri Fonds de Commerce ntabwo namenye neza Valerie bagihaye niba ari n'ikintu gitezwa cyamunara.
Mushatse kuvuga ko cyamunara twamenye ko yabereye ahitwa Masoro mu cyanya cyahariwe inganda mu Rwanda mutari muzi ko ikorwa kuri wa gatatu kuri namwe mugomba kuba muhari?
Yego twagombaga kuba duhari ariko ntabwo twashoboye kuhaba bitewe n'uko tutari tuzi ko iza kuhabera. Ntabwo rero twashoboye kumenya icyavuyemo, ntabwo twashoboye kumenya abitabiriye abaribo, ntabwo nubwo batanze ya minsi 5 hari amategeko menshi yishwe mu guteza iyi mitungo. Ntabwo rero nzi neza niba ari imitungo yari isigaye nk'uko abivuze mu kibazo cyawumbaza niba ari imitungo yari isigaye yatejwe. Ntabwo twamenyeshejwe ubundi naherutse bashyiraho amatangazo ku maradiyo no mu binyamakuru bagatanga n'iminsi ndumva ari iminsi 5 y'akazi kugira ngo nyir'imitungo amenyeshwe, ariko ibyo byose ntabwo byakozwe. Kuri ubwo rero niba bashatse kwitwaza ko bakoze cyamunara kugira ngo bashobore gukomeza gukora nk'uko bari bamaze amezi 3 guhera mu kwezi kwa 7 nyuma ya cyamunara ya 2 bakomeje bahise bafata uruganda batangira gukoreramo. Bahamagara abakozi bacu bamwe na bamwe bakoreshaga amamashini, abaoperateri n'abatekinisiyen babasaba ko bakoresha imashini zacu nk'uko twakoraga. Kuva ubwo rero ubwo hashize amezi ubwo n'amezi 3 agiye kuba 4 bakorera mu ruganda. Kuba rero bagiye guteza ahantu bari basanzwe bakorera kandi byitwa ko bari baraguze barateje imashini ariko bahise bimukira mu kigo bakoresha ibikoresho byose basanzemo bakomeza gukoresha produits zacu. Ubwo bashobora kuba bashatse ni nko gushaka kurangiza umugenzo, ni nko gushaka kwihisha inyuma y'amategeko bagateza n'ibyo bari basanzwe bakoreramo bari basanzwe bakoresha kugira ngo bigaragare ko amategeko yakurikijwe. Ariko niba ubumenyi bwanjye ari bwo, ntabwo ushobora guteza cyamunara ya produits y'umuntu. fond de commerce ibirimo ibirimo ama marque y'ama produits ibirimo ikigo nyakigo ikigo cyanditse ku muntu ibyo rero bisaba ko nyiri kigo asinye impapuro zemeza ko ayo ma produits ayo ama marque ayashyize ku izina ry'uwo muguzi cyangwa se uwo muntu mushya uje gufata iyo business nta muntu rero wigeze anyegera ngo musinyire impapuro izo arizo zose nta business yacu twigeze turekura ngo dushyire mu maboko y'umuntu ibyakozwe rero ni fraude ni fraude ikomeje no gusahura gukomeje nta gishya kirimo ntabwo rero twabifata ukundi uretse nuko twafashe ibya mbere ntabwo twatunguwe nuko tutari tuzi ko biza kuba ariko ntabwo twatunguwe mu by'ukuri kuko ni agahunda ikomeje.
None se iyi ni intambwe imwe yakozwe n'inzego nk'uko umunyamakuru ry'Amerika mu Rwanda bivuga za yakozwe n'inzego zibishinzwe zibifitiye uburenganzira mu Rwanda mwe icyo muzakora kuva ubu ni iki kubijyanye n'iyo mitungo n'uwo mutungo?
Icyo twakora mu by'ukuri ntabwo twari twafata icyemezo kw'icyo tugiye gukurikizaho tugiye gukurikira ntabwo turashobora kwicara ngo tuganire n'abanyamategeko ngo turebe icyo twemerewe gukora ariko ibi ni ibintu byoroshye cyane mu nkiko ngo urukiko niba wikoresheje ubutabera koko niba twemeje kujya mu nkiko bizagaragara ko ibyakozwe ari fraud rero nk'iyo yibaye ubutabera bugomba gushyira mu bikorwa iby'amategeko ategeka ndizera rero ko niba twemeje gukomeza inzira z'inkiko hari ikizakorwa kandi kigaragara ikaturenganura.
Ndabashimiye cyane Anne Rwigara tuvuganye ari Kigali mu Rwanda.
Jutimo kurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu arese ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita shortwave ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300 kilohertz 15,675 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,460 na kilohertz 17,503 Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Umuhuzo mu matati y'u Burundi yatumye ko igice cya gatanu cy'ibiganiro bihuza Abarundi. Umwunganizi akaba n'umuvugizi w'umuhuza yatangaje ko ibyo biganiro bizoba kuva ku itariki 19 z'uku kwezi gushika ku itariki 24 iyarusha muri Tanzania. Inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Umuhuza mu matatu y'Abarundi William Benjamin Mukapa yabuze atwara igihugu cya Tanzania yarungikiye ubutumire imigwi y'Abarundi itandukanye kugira ngo izo kwitaba ibiganiro bizoba ku itariki 19 gushika 24 zo ku kwezi kw'icumi. Ijwi rya Amerika ryaronse kopi ya bumwe muri ubwo butumire buvuga ko ari igice cya gatanu cy'ibiganiro bizobera ahitwa Ngurudoto mu ihoteli iri mu ishyamba ku birometero nka 40 uvuye mu gisagara cya Arusha muri Tanzania. Ni kibanza cyugaje gikunze kuberamo imyiherero y'abakuru b'ibihugu. Ubwo butumire buvuga buti dufatiye ku mibonano itandukanye twagiranye na leta y'u Burundi umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD imigambo itandukanye abahoze ari abaperezida batwaye u Burundi abatavuga rumwe na leta bari mu gihugu n'abahunze hamwe n'abaserukiye ibihugu bya Buraya na Amerika tugira dutunganye igice gikomeye cy'ibiganiro bihuza Abarundi. Mukapa mu butumire yarungitse avuga ko imwe mu ntumbero nyamukuru ari uguca hejya no hino ingene amatora yo mu mwaka w'2020 na 2020 yotegurwa neza ingene umugambi w'amahoro wocekwa ko ningene woshigikirwa na karere hamwe n'amakungu. Mukapa ahamagarira begwa n'amatati bose abanyepolitike abakenyezi ugwaruka n'amashami yigenga kwitaba ivyo biganiro ku bwinshi yemeza ko azoba ubwisanzure mu guterera ivyiyumviro. Ijwi rya Amerika ntirirashobora kumenya igitigiri c'abatumiwe bose gusa mu butwa twamenye bamaze gutumirwa harimo leta y'u Burundi umugambo uri ku butegetsi imigambwe itandukanye bamwe mu banyepolitike batavuga rumwe na leta bari mu gihugu hamwe n'abahunze bamwe mu baserukira amashyirahamwe yigenga ugwaruka abakenyezi n'amashyirahamwe y'abamenyesha makuru bamwe muri abo bavuze ko ubwo butumire burimwo amahinyu ashobora gutuma bamwe batitaba umwe mu banyapolitike yagize ati harabatemera amatora y'umwaka w'2015 gutyo nayo mu mwaka w'2020 bakavuga ko akwiye kwigizwa inyuma atabo rero bashobora kubona ko umuhuza yahengamiye ku butegetsi bigatuma batitaba gusa yizeye ko bose bazokwitaba kugira ngo bavuge ibyo bagona atagukomiriwe uwo munyapolitike yegereye ubutegetsi bw'u Burundi avuga ko bamaze kubwirwa ko ari igice cya nyuma cy'ibiganiro kandi ko bazoviyarusha bashetse ku masezerano uko azo bameze kose kuva ibiganiro bitangura haraheze imyaka irenga ibiri nta na rimwe imigwi yose irahanga n'amaso mu yandi mu biganiro nyezina hama haba imibonano bamwe bose bagakorera ukwabo maze bagahuriza hamwe ibyiyumviro mu mpera z'umwaka uheze niho muhuza yagerageje kubicarika hamwe abanyapolitike politike bose ariko naho nyene biranka bitavuye ku butegetsi bwa nkaba canke barijya biva ku batavuga rumwe na leta yamara ubu umuhoza mukapa yamenyesheje ko ari gice gihambaye kandi ko azovamwo urupapuro rw'inzira ruganisha ku mahoro arama ivyo biganiro bitumwe ko mu gihe inama y'umutekano y'ishami ry'ubumwe bwa Afrika yaheruka gushira habona ugwandiko ku vyerekeye Burundi iryo shirahamwe ryavuze ko rishimira umuhuza mukuru muri ivyo biganiro ari we yoherika guta Museveni umukuru w'igihugu c'u Buganda hamwe n'umufasha wiwe abikurikirana ku mwanya ari we Benjamin Mkapa ubumwe bwa Afrika bwavuze ko abo batama bakoze uko bashoboye nawe atabuze ingorane zagiye ziribonekeza zigatevya ko ibikorwa bitera imbere ngo bicike ku nyishu ya nyuma ubumwe bwa Afrika bwasavye abo bahuza gutunganya igice cya nyuma cy'ibiganiro nyabyo bihuza bose kandi byubahiriza demokarasi n'agateka kazi na muntu byeklavi ni inkuru ikigali ku bwijwi rya Amerika
muri isanga Murisanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10. Mwanya tubashikiriza makuru ya sport n'imikino mugenzi wacu Fidel Niyongabo arayadushikiriza
urakoze Oriane kumakuru y'inkino tubafitiye muri iki gitondo duhere ku nkino zo mu ntango z'igikombe cy'imigwi yabaye iya mbere mu karere k'Iburaya zabandanije ejo ku munsi wa gatatu mu nkino zabaye ejo ku wa gatatu mu mugwi A Atletico Madrid yatsinze Club Brugge ibitsindo bitatu kuri kimwe Borussia Dortmund yatsinze Monaco ibitsindo bitatu ku busa mu mugwi B Inter de Milan yatsinze PSV Eindhoven ibitsindo bibiri kuri kimwe Barcelona yatsinze Tottenham Hotspur ibitsindo bine kuri bibiri mu mugwi C Paris Saint-Germain yatsinze Étoile Rouge de Belgrade ibitsindo bitandatu kuri kimwe umukinyi Neymar w'umugwi Paris Saint-Germain yinjije ibitsindo bitatu ubwiwe abandi bakinyi binjije ibitsindo ni Edison Cavani, Angel Di Maria na Kylian Mbappe mu rundi rukino mu mugwi C Napoli yatsinze Liverpool igitsindo kubusa mu mugwi D Shakhtar 04 yatsinze Lokomotiv Moscow igitsindo kubusa mu gihe FC Porto nayo yatsinze Galatasaray igitsindo kubusa Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC Tuze muri Afrika mungino za kimwe cha kabiri z'igikombe cy'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu karere ka Afrika zabaye ejo kuwa gatatu mu nshuro ya mbere umugwi Raja Casablanca wo muri Maroc watsinze Enyimba wo muri Nigeria igitsindo kubusa ugo rukino rwabereye muri Nigeria rukino rw'inshuro ya kabiri ruzobera mu gisagara cha Casablanca muri Maroc ku itariki 24 z'uku kwezi kw'icumi murundi rukino rwa mbere rwo muri kimwe cha kabiri Al Masry yo mu Misiri na AS Vita yo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo vyarangije urukino bifise ubusa kubundi ku rukino rwabereye mu gisagara cha Port Said mu Misiri urukino rw'inshuro ya kabiri ruzobera muri Kongo ku itariki 24 z'ukwezi kw'icumi Radio Ijwi ry'Amerika I Washington DC turangirize ku yindi nkuru yerekeye mu kinyiru rangiranwa w'umupira w'amaguru Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo yarahakanye yivuye inyuma ibyagirizo ko yafashe ku nguvu umupfasoni Catherine Mayorga mu hoteli yo mu gisagara cya Las Vegas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka w'2009. Yasohoye itangazo ejo ku munsi wa gatatu ku rubuga rwiwe Twitter. Cristiano Ronaldo afise imyaka 33 muri iki gihe akina mu mugwi w'umupira w'amaguru Juventus mu gihugu c'Ubutaliyano avuga ko atacaha na kimwe yiyotsa ivyo yabitangaje ejo ku munsi wa gatatu imbere yuko abavoka biwe bahikiganira abamenyesha makuru imbere yaho Ronaldo yari yavuze ko ivyagirizo vy'uko yafashe umupfasoni Catherine Mayorga ku nguvu yari amakuru y'ibinyoma yatangaje ko icyaha cyo gufata abapfasoni ku nguvu ari icyaha kigayitse cyane giciye kubiri n'uwari we n'ivyo yemera Ronaldo yatangaje ko adashaka guhaka ryo abantu bashaka kwikika mu kiza ngo bimenyekanishe babikishije mu binyamakuru avuga ko arindiriye umuti muri hamwe ibizoba byavuye mu matohoza ibyo ari byo byose umupfasoni Catherine Mayorga afite imyaka 34 muri iki gihe yagiriza Ronaldo ko yamufashe ku nguvu mu mwaka w'2009 akaba yitwaye imbere y'igipolisi cyo mu gisagara cya Las Vegas gatoyi inyuma yo kuko kumufata ku nguvu kuvuzwe ko kwabaye Umwaka ukurikira w'2010, Catherine Mayorga avugwa ko yumvikanye na Ronaldo batabanje kuja muri sentare. Mu masezerano bagiranye, Mayorga yahawe amadolari 375,000, akaba yemeye icyo gihe kutagira icyo azovuga ku byagirizo ko yafashwe ku nguvu. Avuga ko Ronaldo yamufashe ku nguvu inyuma y'uko bahuriye mu kibanza cyo gutambiramwo mu gisagara cya Las Vegas. Abashingwa manza biwe bari barondeye gutuma amasezerano yagiranye na Ronaldo atagaciro asubira kugira. Igipolisi cyo mu gisagara cya Las Vegas cyemeje ku munsi wa kabiri ko cyasubiye kugurura mu kwezi kw'icyenda k'uyu mwaka w'2018 dosiye kuri Ronaldo ku byagirizo by'uko yafashe ku nguvu umupfasoni Catherine Mayorga. Aha niho amakuru yerekeye inkino twahita bafitiye muri iki gitondo agaruki
Urakoze Fidele kuri iyo nkuru aho ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha turabashimira mu mwese mwaduteze amatwi abadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatuma Kalala Limasi yadufashije kwegeranya ibiganiro twabashikirije kuri micro i Washington DC ngari kumwe na Oriane Itangishaka ndabashimiye ndabifuriza umunsi mwiza
Come on, go for your love, and you're not gonna be baby girl, love for freedom college. Me and you do like a young college. Baby, when am I?